Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
mwakoze guhitamwo ibiganiro vya Radio Indundi Culture mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze muri no makuru yo kuri no mugoroba hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bitabiriye isekeza ryo gupima indwara y'igituntu bavuga ko gushika ubu abanyagihugu bazi iyo ndwara bari ku rugero ruto ivyo ngo bituma batamenya amagara yabo ingene yifashe. Ibanki y'isi yose ivuga ko higiye kubandanya ishigikira imigambi y'iterambere itegekanywa gushigwa mu ngiro na leta y'u Burundi byashikirijwe n'ujejwe ibikorwa vy'iyo banki mu karere kuri uyu wa kane mu mwiherero w'abaserukira iyo banki mu karere na hano mu Burundi. Agataha umukuru w'igihugu c'u Burundi wahamagarira urwaruka kurondera ahantu hose goshobora kubona ubutare ruhezera ubucukure kugira haboneka amafaranga mvamakungu. Muri komine Bubanza intara ya Bujumbura tubabwira bageze mu zabukuru ubu bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe imvo murayumva muri aya makuru. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi aya makuru muri komine yashikirizwa na Kristalize Harerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Mateo abona Yesu twese tubaye ikaze.
Radio Indundi Culture
tasubiye kuba hamwiriwe ugupfungwa ubuzima bwiwe bwose ukuriha indishi y'akababaro ingana n'amafaranga imiliyoni 10 n'ukwa ku burenganzira bwo kwitwa umuntu ni bimwe mu bihano Senare Nkuru y'igihugu ya Kayanza yaciriye kuri uyu wa gatatu uwitwa Audace Ntagirinzira batazira makado ku mutumba Buyomo zone Rugazi na komine Kayanza. Ni nyuma yaho yagiriwe n'icaha cukuba kwigenekerezo ry'umunani Nyakanga yarishe umwigeme Denise niyo nasavye bari basanzwe bakundana aho mu Kayanza twakura mugenzi wacu Janahimana.
Muri urwo rubanza umushyikiriza amanza wa Repubulika mu Kayanza yagirije Audace Ntagirinzira umwarimu w'umukutsa kivi ku ishuri shingiro rya Buyomo muri zone ya Rugazi kuba kwigenekerezo ry'umunani Nyakanga yarabeshe umusheri wiwe Denise niyo nasavye ko bagiye mu gisagara cya Kayanza kubanayo mu nzu yakotesheje. Hakaba hari nyuma yaho uwo mwigeme bivugwa ko yaheruka guhuwa muhunga amafaranga angana n'umuriyoni umwe n'ibihumbi 120 azobafasha mu kurushinga. Mu gihe rero bari mu nzira ngo yamukatishije ahantu hafi y'umwonga bita mu Kinzovu amukerera izosi acarigira ngo niho yacafata telefone y'uwo mwigeme yaraheje kugandagura yandikira ubutumwa uwitwa Rosa mugenzi wa Denise ko ari kuwitwa Bampanze Felicien. Uwo nawe bikavugwa ko yahora aryamana n'uwo Denise ibyo rero ngo akabikora kugira ngo bizokunde icyo cyaha kizokwitirirwe uwo Bampanze Felicien. Umushyirizamanza aca yagiriza Audace Ntagirinzira ibyaha bibiri ari byo kugandagura bunyamaswa umusheri wiwe niyo nasabye Denise, ugushikiriza ibinyoma no kugomba kwambika ibara abantu. Aca musabira ibihano bitandukanye. Mu mburano za Audace Ntagirinzira yari yemereye icyaha cy'ukuba yicishije umukunzi wiwe akoresheje umupanga. Urubanza rumaze kuva mu rero Sentare yahanishije Audace Ntagirinzira ugupfungwa ubuzima bwiwe bwose ukuriha indishi y'akababaro umuryango wa Denise niyo nasavye ingana n'imiliyoni 10 ugutanga indishi y'akababaro kubo yambitse ibara n'ukwakwa uburenganzira bwo kwita umuntu. Muri komine Kanza niyo ntara butanyerera Jean Himana kuri radio Indundi Culture.
Janahimana urakoze. Mu gihe mu makomina mwamwe y'intara ya Bujumbura havuga ikiza cy'indwara ya koleha kibandanya cibonekeza abarovyi bo mu bumanuko bw'igisagara ku mwiha wa Olympique bigira inama yo kwiyubakira utuzu twa sugumwe kugira bahangane n'iyo ndwara nubwo ikibanza cyo kutwubakamwo kitaraboneka. Uyo mwiha uriko abarovyi bashobora gushika 2,500 iyo babaye bake naho ntibaja munsi y'5,000 nta bombo na rimwe ufise uretse iryo basembereye Jotamira tuzi yakubitiyaho.
Haraheze imyaka ibiri abarovyi 2,500 bo kumweha wa Olympique biyungunganije mu kuriha 5,500 bariyubakira utuzu twa sugumwe 4 kubera ubwo bwishi bw'abahakorera. Utwo tuzu twa sugumwe ntidukwira kubwabo babona ko hari hakenewe n'uturenga 10.
Ni make atari izo gusa nta zindi twareti zihari vrema hariya hariyo abantu benshi cyane cyane iyo naho yoba nk'imiryangire isika nka 10 uko yofasha kweri ubundi bwobwo umwe amatwareti bayubakira
kubera atari utuzu twa kijambere ntibashobora kutwubaka mu musenyi barimba mu matongo y'abantu aho badashikira n'ingoga amazi. ariko bwa mbere bwarateje amatati na bene itongo ku buryo batatuwe n'intwaro mu kwanga izindi manza ubu mugwi w'abarovyi bane urongoye abandi wahisemwo kubanza gusaba ikibanza Emmanuel Ndikumana numwe mu bagize uwo mugwi
mu bisanzwe kuko ari nandi andikwa turasaba parasera yogira uwo muntu aduhe kuyatubwira twizeye avuga ati maye muri ndega tonya mvuga ni umuryango ndabahe aho mwimba kuko ho ni nyuma y'umwe dusaba kuza kuyagira ngo tugiye kunyimba kuko turi abantu hari ivuri komeye dusobora kuzira hindi twareti kugira twaricyeze kuyire habe iyo hagati n'iriya n'indi twagomba kwimba hari hijya
nubwo utwo tuzu twasugumwe twoboneka uyo mwiha wa olympique urafise ikibazo c'amazi meza
hari abantu bakinira umupira w'amaboko hajya niho hano uvuga ati hari bombo n'abarobyi bamwe bamwe bakeneye amazi agenda kuvoma yo kunywa gusa hari haya baryohera nyene ajya n'abandi nyene bagura ayavuye mu karitiye nyene basora ngaha ajana niyo ruguru mu misozi usigaye bwobwo nta mazi ngaha hari
biruko mu gihe inkuru zivaho ku mwiha wa olympique zivuga ko umurovyi umwe akorera aho yoba yatowe indwara yakorera kuri uyu wa gatatu
bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bitabiriye kuri uyu wa kane isekeza ryo gupima indwara ziri mu bwoko butandukanye bw'igitonto isekeza rizomara iminsi ibiri basaba leta y'u Burundi gutunganya iryo sekeza mu gihugu cyose basigura ko abanyagihugu gushika ubu bazi iyo ndwara usanga bari ku rugero ruto ibituma batamenya amagara yabo ingene yifashe bigatuma basinzikara babona ko kandi leta nk'uko yatunganije iryo sekeza kugira abantu bipimije ku buntu yoronsa kubo botori iyo ndwara y'igitigo imiti ku buntu kuko muri kino gihe izimvye Theodone niyo yanzigamiye
bimwe mu bibazo twagendeye byatangajwe n'umugambi w'igihugu mu zujejwe harimo kugwanya igitigu bizoberamo iryo sekeza bamwe mu banyagihugu bavuga ko baje kwipimisha iyo ndwara kugira ngo bamenye ingene n'amagara yabo yifashe na naryo ndwara yica
njeje kwipimisha kugira ndabe ukuntu no bameze ko nsanga ngwaye ntuje na hashitse sambire ariko rabo saha iyo zigere banshegwa no kukazi bera mu ntangura mu masaha 9 none urabona aho batangurira mpava nshikirwa ntebye
ko bavuze yuko abapima hepatite B na hepatite C amadwicije akumbonesha kure nje gituma twaciye tuzanga kugira pimish tusuzumishe ayo magara ya kubera tuzi yuko iyo ngwara yica
abanyagisagara banegura abafata minenegwe mwe nayo masekeza bakamenyesha ko bishobora kubagirira ingaruka mbi nkuko yahabisigura
abantu bafata minenegwe ntibipimisha arashobora kugira ingora nkuko kuntu adashobora kumenya ngene ameze umubiri wiwe no gusinzikara nyene bikajamo
mu gihe iryo sekeza ariko ribera gusa mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu basaba ko ibanza byo kwipimishirizamwo byo gwizwa mbere gushika mu gihugu cyose babona kandi ko abatawe iyo ndwara boronswa imiti ku buntu na narigizimvye
kubera barinze bavuga yuko bo ari umugambi wa leta nibaza yuko bo cyo babishyira no muzindi ntara n'abanyarwa bakipimisha bwa mu magara yawo nibamara kudupima akabona abagwaye n'abakomeye nibaza abagwaye ko bazoca babahiye imiti ku buntu nkuko bagize ico gikorwa ku buntu kumva ni gisabo leta izoraba ingene byo bifata mu mini kuko leta niyo muvyeyi wa twese
ubushikiranganyo bw'amagara y'abantu ubicije mu mugambi w'igihugu jeje kugwanya sida indwara zandukira ziciye mu biba vyirondoka n'indwara z'igitigu bumenyesha ko iryo sekeza rizomara iminsi ibiri kuva ku wa kabiri gitugutu gushika ku wa gatatu gitugutu ku mwaka w'2025 aho iyo ndwara izopimwa abafise imyaka 15 n'irenga
tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza bamwe mu bageze mu zabukuru bo muri iyo komine bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe aho hari n'abasegerereza mu gihe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere gitugutu wari umunsi mpuzamakungu wariwe abageze mu zabukuru ishirahamwe gita uwo mugwi ayo Bubanza ryo risaba leta kubaka ikigo no gushyiraho ikigega cyo kubitaho Alexis Nkeshimana
harakwigega cyo guteganiriza abageze mu zabukuru boye gusegereza iyo byashyizwe n'urongoye ishyirahamwe ry'abahumure TDI mafunyafunyo twarakoze dusazane iteka n'ijambo hari ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'icumi umunsi uhari wabageze mu zabukuru rwego mpuzamakungu bibanza mu ijambo tubwira iryo shyirahamwe abimenyesha Kenese Jacques avuga yuko abageze mu zabukuru batakoreye leta canke ngo ishyirahamwe rikomeye cyane kugira ngo ribategekanize kazoza ubu ngo barifumbereje bamwe ntibagishobora guca ingero nta nguvu bafise abandi n'utwo birondereye abana ngo baratubagunga bahunga ko benshi baragwaragurika bakagwa mu nzu abandi bagasegerereza kugira ngo baronge ico bafungura
nk'umwirimizi atigeze aziganya n'umunsi warimo hageze rero mu gihe amagara ya mukiza atagishobora kuza gupagasa nk'uko bavuga gukora matage usanga ari bibazo aramutsagwaye hoho biba birangiye
arongera kati hari yakwiye ko komine itekanya ihega cy'ifungurwa baza barafashisha abahumure
leti shireho ikigega cyo kubikira uyo muntu aho turamuna yuko bwa bukene abageze mu zabukuru bagwamu bwogabanuka
ubu ku munsi w'isoko hari berekeza abageze mu zabukuru basegerereza mu isoko nakoraniye abantu benshi nko mu bunywero bw'inzoga abageze mu zabukuru bakatumesha yuko bataronka ingene bivuza kandi ngo iyo bariko baranyagwa utwabo ngo baguma babazungagiza ko bari bakwiye koroherezwa mamanza baba bituye sentare muri iryo shyirahamwe TDI babona yuko abarondera ubufasha bwo kubakigwa ikigo cyo kubungabungiramwo abageze mu zabukuru uwo mugambi ngo leta yawushyiramo inguvu nyinshi kugira ngo abakoze abakoreye leta n'abakozi ibyabo hakiri kare basazane iteka n'ijambo Alex Nyeshimari Ubanza Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture namakuru yacu arabandanya ibanki y'isi yose ivuga ko igiye kubandanya ishigikira imigambi y'iterambere itegekanywa gushyirwa mu ngiro na leta y'u Burundi Ujeru ibikogwa vyiyo banki mu karere yabivuze kuri uyu wa kane mu mwiherero w'abaserukiri yo banki mu karere nano mu Burundi wabereye muri komine Rumonge intara ya Burunga umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yibukije ko Burundi mu mahangiro bufise harimo guteza imbere uburimyi no guhingura ibibukomokamwo Egide Nahayo
Yugururwa mwiherero umushikiranganje wa mbere wa leta ya Burundi Nestor Ntahontuye yagarutse ku bisata nyamukuru leta ya Burundi ishaka gushimikira ko kuneza iterambere ry'igihugu ndetse na karere muri rusangi
guteza imbere uburimyi no guhingura ibibukomokamwo bigira akamaro ku banyagihugu bo mu karere kumwe n'abadushigikira dushaka guteza imbere uburimyi ubutare n'igisata gihambaye akarere ka ugafise ubutare bwinshi uburyo bwo guteza imbere kano karere bubwirizwa kuva muri ico gisata
muri uwo mwiherero wo kurabira hamwe ibikorwa by'ibanki y'isi yose mu karere kagizwe n'ibihugu by'u Burundi Republikani Ntwari Rusangi ya Congo Angola hamwe na Sao Tome Principe ujeje ibikorwa by'iyo banki muri ako karere Albert Zefac yavuze ko iyo migambi hamwe n'iyindi ya leta banki y'isi yose yiteguriye kubandanya ikorana na leta y'u Burundi
muri twararitse kandi ikijanye n'inyubako zidahari ntitwoshobora kurwanya ubukene iyo migambi natwe niyo turaje ishinga turashaka kandi kwiyemeza ko dushigikiye imigambi leta yashize imbere twizeye ko ibi bikorwa bizodushoboza kubandanya dufasha u Burundi
Ibanki y'isi yose isanzwe ishigikira u Burundi mu migambi y'iterambere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo itanu n'indwi ariko mu myaka ya vuba urugero rutari ruto rw'amafaranga iyo banki yemerera u Burundi akaba atagiye arakoreshwa yose nk'akarorero mu kiringo cy'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda gushika mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu iyo banki yari yageneye u Burundi muri yari durenga w'amadolari ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana gusa bikaba ari byo byashoboye gukoreshwa ayandi akaba yashobora gusubizwa iyo banki
Ejide Nahayo urakoze umukuru w'igihugu c'u Burundi abandanya hamagara urwaruka kurondera ahantu hose goshobora kubona ubutare ruhezera ubucukure ivyo umukuru w'igihugu avuga ko bizofasha kuronka amafaranga mva makungu akenewe mu Burundi anaruhamagara kandi kugwanya ibiturire kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
ubutise numurima weze imana yaduhaye dutangure kuwusoroma dushore hanze y'amahera y'agaciro ashobora kudutuma tugura ivyo tutahingura ngaha tudafise tuyarondere mu vyo imana yaduhaye nico gituma urwaruka ndarusaba kuguma mu perereza ahantu hose ari ubutare bworoshe bworoshe kwimba muriho hariho za koruta hariho kasiterite hariho oroframite hariho amabuye y'agaciro muyahiga hari hanyuma tuyasorome dushore kuko abariko barayasoroma nabo bazohembwa ubu twafashe ingingo yo kurondera ibintu byose bishoboka tubishore hanze u Burundi nabwo bushobore kuba igihugu giteye imbere gifise icyo gishora none rero duhaguruke ntihagire usubira kugira fraude ikigega cya leta ikigega cya komine kironya amahera yo kugura intebe mu mashuri yo kubaka amashuri meza kugura amambirase igihugu ntigishobora gutera imbere mezu tubimenye indongozi uryigiturire igihugu bucishye umuntu anyonoye amahera yari kuzibira ibinogo mwibarabara imodoka igaca igwa muri ico kinogo hakabisanganya abo bantu ni wababishe umuntu ari amahera yo kubaka ibarabara ambirase ari kujana umuntu wo gushika igitega yari kugenda mu minota 45 agaca shika mu masaha 2 agacikanira mu nzira uwo muntu yize ayo mahera niwe abayishye umuntu umuntu anyonoye ituka cy'igihugu abateye umuvumo mu gihugu abayononye cyane
ubworozi bw'imbata bukozwe neza buratuma haboneka kare inyungu nkuko bamwe mu bazororeye mu ntara ya Bujumbura babivuga bavuga ko imbata iri mu bitungwa biguruka bidakunze gutegwa n'ingwara intambamye ariko ntizibuze kuko kuzorora bisaba mutahe cyane cyane mu ntango abo borozi bahamagara bifuza kwiyongonganya kwitaho ubworozi bw'imbata kuko umuntu ashobora kuhaterera imbere mu buryo bunyarutse ni inkuru ya Odiro Nkejimana
Irimbe kwizera umworozi w'ibiguruka ba muri karitsiye Nyabugete muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura muri byo yorora haribonekezamwo cyane imbata ziri mu bwoko butandukanye kwizera asigura ko yahisemwe imbata kubera zunguka kare
ibyo ntunze ni imbata nyinshi ziri hejuru gato y'imbata 800 mu bwoko butandukanye ariko nahere ku mbata zidashika 200 je gushika uno munsi ndamaze guharura ko imbata maze kwinjiza mu rugo iwanje zirenga 1800 zivuye kwizo mbata 206 nahereye ko ibiharuro jende kondagira uno munsi imbata imwe mu mwaka ishowe kugwa imbata 120
imbata kandi iri mu bitongwa bidakunze kugwara iyo bitunzwe neza
byampaye umwanya kugira ngo menye ukungene no korora inkoko mugabo bimaze kumena amazo mugabo uno munsi imbata ndi mu bantu bashowe guhamya yuko imbata ishowe kumara umwaka atani inkorora uyumvise ko
imbata zizwe nk'indundi ziranashobora kuberura ibindi bitongwa biguruka
imbata y'ikirundi ishoboye kuberura igitungwa cyose kiguruka kubera iki iberurira iminsi iri hagati ya 33 irigi gidendo irariberura irigi jyawa irariberura irigi citwa corvel irariberura nduvuga ngo irigi inkoko irariberura nta rigi nari mwidashowe kuberura
ubwoko bw'imbata bw'amauwa bwo buranavuza ugwamo iyo hinjiye umuntu atamenyewe mu rugo
ari imbata zirariri ngo hari imbata ata muntu apfa kuyikwinjira mu ijoro gucyo nyene iramenyesha iratanga makuru
naho biruko intambamye ntizibuze na cane cane ko kuzorora bisaba umutahe no kuzitaho naho ribe kwizera abona ko ari ibintu bisanzwe
bivanye n'ibyigwa nyene tugira imbata igomba kubifisana igira ukoga imbata igomba kugira ahantu inywera amazi imbata igomba kugira hijyabo mwico giye nuvuga ngo ya masebo bavuga ngo aranuka je wa ubwo bayangurira kiro na kigurisha noti ya 500 Nuvo ngo isumwanda ahubwo ni imari
mu gihe igi imbata ribarizwa mu mafaranga 15,000 kuduga ikiro cy'inyama cyayo ubuco bakibarizwa mu mafaranga ari hejuru 45,000 mafaranga y'amarundi nkuko bamwe mu bazoroye babivuga
Odilo Nkejimana urakoze ni saha 12:34 muri studio zacu ndabashimire mwese mwari muteza amatwi ano makuru shimire bagenzanje bamfashije kuyegeranya Shimiye Matiyo habona Yesu yekratuma amatu bashikira aya makuru mwari kumeshikirizo na Kristo ari zarerimana naya makuru arangi ibindi biganiro birabandanya mugira amahoro wanyu na gahwane